Ubu naho ni icyaje cyo kubashikiriza ikiganiro gihaye jambo abanyamanyi radio ijwi ry'Amerika muri sanga ibiganiro bihuza abarundi vyuguruwe icese kwigenekezo rya 2018 ryo kwezi kwa 12 abarundi bose hamwe n'inshuti z'u Burundi bari banezerewe kwinjyaneza politike mu Burundi zigiye kurangira byamaraho amajambo yo kugurura icese ivyo biganiro arangiriye haciye hibonekeza ukutumvikana ku byerekeye cyane cyane abari batumiwe hamwe n'irindi sango ryo kubandaniza ibyo biganiro mu cyara ca Arusha muri Tanzania. Leta y'u Burundi yacitangaza ko mu bari batumiwe muri ibyo birori byo kugurura iyo nama harimo abantu yagiriza ko bagize kudeta bagize uruhara muri kudeta yateshejwe kwigenekezo rya 13 y'ukwezi kwa 5. Leta y'u Burundi kandi yaciye itangaza ku isango ryo kwigenekezo rya 6 y'ukwezi kwa 2 ritumvikanwe ko ibyo biganiro byari kubandaniza ya Arusha kuri iyo tariki ntibyabaye eka n'irindi isango rya nugwanugwa ryo kwigenekezo rya 15 y'ukwezi kwa 2 no kuvuga uyu munsi ntiryabaye mu kigihe kandi abarundi barabandanya gukora bivuye inyuma mu guterera vyumviro vy'ukuntu ibiganiro vyo bamaze mu Burundi hagasasagara amahoro ni muri ugo rwego kwa barundi nka Deo Hakizimana arongoye ishirahamwe Sirid rishira imbere ibiganiro yagiraniye imishikirano n'abategetsi bo muri leta y'u Burundi abaserukira abatavuga rumwe na leta abategetsi baserukira amashirahamwe hamwe n'ibihugu vyabo harimo Ibrahim Fale w'ishirahamwe ry'Afrika hamwe na ambasaderi aserukira ishirahamwe ry'Uburaya Patrick Spierle ni muri uyu mugambi wo kurondera amahoro arama ku mukuru umugambwe wakozi na demokrasi Paul Nkunzimana yakoresheje amakoraniro mu gihugu cyose maze abanywanyi biwe bagapfundika ingingo zotuma amahoro arama asubira gusasagara mu Burundi vyongeye abatavuga rumwe na leta Burundi cyane cyane barukiye mu runani Senareda ruharanira demokrasi intwaro nziza hamwe n'amasezerano ya Arusha rwashikirije nako gye ntumbero kuvyerekeye ikintu ibiganiro vyogenda kugira ngo amahoro arama eka asubire gusasagara mu Burundi mu kigihe kandi amakungu yose yarabandanya gutera kamo gasaba kwiganiro bihuza abarundi bitangura mu maguru masha intumwa ya leta z'umwe z'Amerika mu ntara Afrika y'ibiyaga binini Thomas Perriello ari mu rugendo ruzomushikana muri iyo ntara aho itekanijwe ko azobonana n'abatetsi bo ku mpande zose uyu munsi rero twatumiye abashinga ntayi batatu bafise uruhara mu gikorwa cyo kurondera amahoro mu Burundi bakaba banamaze gushikiriza ibintu bibaza ko vyokorwa kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi twatumiye Deo Hakizimana akaba ari president w'ishyirahamwe Sirid no kuvuga mu Faransa Centre Indépendant de Recherche et d'Initiative pour le Dialogue hanyuma twatumiye kandi n'umuvugizi oui, c'est Naleda, Chovino Mugwengezo, tukaba kandi turi kumwe na professeur Paul Nkunzimana, nawe nyene umukuru mugambwe w'abakozi na demokrasi, nawe nyene akaba yarashikirije ivyumviro yahawe n'abanyagihugu kuvyerekeye ukuntu ivyo biganiro vyogenda n'ukuntu amahoro yose yagusasagara mu Burundi, ariko imbere yaho reka tubumvishe cyane cyane ikiganiro eka aho leta y'u Burundi ihagaze kuri ivyo biganiro mu kiganiro twagiranye na vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimu.
Hanyu bini twavuganye cyane cyane namubwiye ni kwerekeye wa mugwi ujejwe ibiganiro by'abarundi bose ndamwumvisha yuko ibiganiro ntibishobora kuba by'abarundi bose mu bibere hanze kuko simbona ingene abarundi twobimura bose twabatwara hanze kugira ngo tuganire
muri kuko tubwira ko ibiganiro bitekanijwe yarusha bitazoberayo
byarusha nibaza ko ari biteguro ni integuro y'ibindi biganiro bishobora gukurikira twebwe ntidushobora kwanga ibiganiro na hamwe mugabo tuvuga tuti ibiganiro twizeye ko agakiza n'ibiganiro bizoza abarundi bose nayo bijya byarusha ibiganiro bijamwo abashoboye kuri higwa itike y'ukugenda kuko si hose
icyo ni ikiganiro twagiranye na vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo aha akaba yakoyishura cyane cyane ku byo baganiriye n'intumwa ya leta z'umwe z'Amerika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini Thomas Perriello igihe vice president wa mbere w'u Burundi yari i Washington DC mu ndwi iheze reka rero dutangure ku bashinga ntayi twatumiye ubwa mbere na mbere nashaka kubaramutsa abashinga ntayi mwese turi kumwe mwiriwe neza reka dutangurire ku mushinga ntayi Paul Nkunzimana ku bwanyu no ku bw'abanywanyi banyu mushinga ntayi Paul kugira ngo abarundi bavugane ukuri amahoro asubiye gusasagara reka byogenda gute ibiganiro byobera he byogenda gute imbere gutangura kwishura mushiga ntahe Paul Nkunzimana nashaka ndabasabe mwese uko muri batatu uko mwishura ntimuhagire n'umwarenze ubunutumwe muratobari akanya kazi muri batatu akanya kari hutacane gose murabe ku masaha yanyu umunutumwe Paul Nkunzimana murashobora kubandanya ku nyishu twabajije ikibazo twabaje
ebura tangure nezo murakoze kumpa ijambo kwebwe ko tubona ibintu bifashe muri iki gihe ibintu byose biri kwa muri iki gihe nk'uko abatari bake mu banywanyi bacu n'abanywanyi b'imigambwe bakwiye bamwe hari ingorane hari amatati ya politiki iyo rero hari amatati ya politiki kuva kiya gihe mu kwezi kwa kane umwaka uheze hatanguye imyerekano gushika uno munsi birya byose ni ibibazo bya politiki mugero hari ibibazo bya politiki ntande nshobaza yuko atabindi buca hirya akeneye uko haba ibiganiro bya politiki ibiganiro bya politiki rero kugira ngo haboneke inyishu ku ngwara imaze kuba imyaka yose urundi maze imyaka ya nyuma tubure kuva mu cya na gatatu amatora yose aba muri iki gihugu yambaye ateye imbora haba mu cya na gatatu haba mu mwaka w'2025 haba mu mwaka w'2010 haba mu mwaka w'2015 ni ukuvuga rero yuko kugira ngo uruhagaro ruhari kugira ngo ubu bwicanyi kugira ngo ubwo bwawe igihe cyose kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashobora kwicwa ntihagire ibi bibandaje bikorwa nk'ibiko bya muri iki gihe naho hariho rimwe na rimwe bavuga yuko ngo hari agahemwe kuri ntawumenya ibintu nk'ubu bigenda nko muri aka kanya bivuga ati ngo kuva nk'ejo nta cyabaye no munsi nta kintu kiraba mu kanya gatoya ushobora gusanga imbaraga zikwiye kugwa ndetse bituma rero
Professor Paul Nkunzimana ivyo biganiro vyo birahe akanya gatoya cyane gose amasegonda 30
kandi ukemera yuko ingorane zihari atari ingorane ari zindi yuko ari ingorane za politiki nacyo bituma atamusha gufatwa muri yango n'umwasi cyane muri yango sindamushaka ndetse rero yuko twebwe duhindura ingendo tukemera yuko kugira ngo amahoro aboneke twicara twese hamwe imigambi yose amashyirahamwe yose amasedika yose kugira ngo dutore inyishu icyo kibazo cyari muri iki gihe gihanze
Paul Nkunzimana ibyo biganiro ku bwanyu mu kanya gatoya cyane rwose byo bera he yarusha cyangwa imurundi
ikibazo ibibazo ni iby'abarundi ibibazo ni iby'abarundi kubera ko ari iby'abarundi nicyo gituma ari abarundi bashobora baca gutora inyishu bonyine kandi nanoneho nabo nk'ibyo umuntu wese azi ntabwo ibiganiro byabereye hanze haba kubyerekeye Burundi cyangwa haba kubyerekeye Centre Afrique cyangwa haba za Somalia zigeze bizana amahoro niba bafite urufunguzo rw'inyishu ku Burundi bafise mugabo igikenewe ni uko duhindukiza turabona tuti urya si umwasi ahubwo urya umuvandimwe mu Burundi reka twicare hamwe duturere
Inishu mbora kirimo. Mushya vida mugwengezo mu munota umwe ibiganiro byabitekanijwe ku igenekezo rya gatandatu ntivyabaye eka ni byabitekanijwe uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa mbere ntivyabaye ivyo mu biha isiguro nke.
Twebwe isiguro imwe tubiha nuko hari ubushake buke bwa Peter Nkurunziza twebwe twarashe kwerekana yuko turi hafi gose ivyo biganiro kandi ko tuhipfuza ibiganiro rero kugira ibibazo by'u Burundi bitorega umuti igihugu cyacu cyaragiye mu ngorane kandi izo ngorane zatewe na Peter Nkurunziza n'ubutegetsi bwiwe hanyuma rero abaci bahaguruka kugira biyamirize ibyo bintu babaye abantu uno munsi bitwa ko ari abansi ba Peter Nkurunziza kandi mu by'ukuri bariko barahanira ineza y'igihugu cyacu nicyo gituma rero twebwe muri Senarede twipfuza gose ko ibyo biganiro byotangura byari kuba byatanguye ku itariki 6 byari kuba byatanguye n'imbere y'amatora kuko twame nicyo n'ikintu twame tuwe tugaruka tukubwira tuje hamwe tuvugane ibibazo by'u Burundi hama rero urumva kubona itariki 6 bitabaye byatumwe na Peter Nkurunziza kubona bitabaye uno munsi vyatumye kandi Peter Nkurunziza
reka nico kibazo reka nico kibazo mushya ntahe eshobira mu bwengezo
uno munsi
reka nico kibazo tikibaze uwo mushya ntahe Deo Hakizimana kubona ivyo biganiro bitabaye ku magenekerezo abiri yari yatanzwe mu biha isiguro nke mwebwe mu manama mwakoresheje cyane cyane nk'inama mwagizeje i Geneva muvuga ishyirahamwe ryanyu riyashyira imbere cyane rwose ibiganiro ikintu isiguro mwoha ivyo bintu ni
mufyukuri murakoze mushinga za RFID kuri shaje kwa jije mufyukuri jewe ndanemiza uko abandi babivuga yuko ingorane yamihaba ni gushaka guke ubwo kandi uko gushaka guke kuva no kutumvikana no kutubahana hagati y'ababipa bavuga bati babisangiye tubwe rero mushyirahamwe iwacu ndiko ndakubwira si ibintu by'ikizaduka ni ibintu tumazemo imyaka 20 kuko iryo shyirahamwe narishinze mu 1996 hano i Geneve niho ndi uno munsi hanyuma njyewe naragize n'amahirwe ndashobora kujya muri bya biganiro bita ibiganiro by'abarundi cyangwa mu 2007 gushika mu 2009 umugambi wari wazanywe na n'ubuzamakuru babifatikanije na Leta muri uyu mugambi hari icyo abarundi bumvikanye kandi bose bibagiye uno munsi gihe kirangira agahinda bumvikanye bati muri kazoza nihagira icyo tutumvikana ko twebwe abarundi aho gufata ibigwanisho aho kugira ibindi bindi bitosekaza amahoro ati tuzoca tugira icyo bita Forum National de Dialogue
Mushyana de musozere umurongo wanyu ndumva atari mwiza turashaka kuguhamagara kuri indi telefone mu kanya
egome
sozere
wewe ndabigirane ndabishize mu biri kubirabuye nibaza yuko yesiguro tugiza kubiha nuko ingorane ziri hose mu bahuza ziri mu barundi ziri naho tugirira mugaba ibiganiro byogirirwa jewe ndakubwira ibyo twashyitse ku ejo mu nama nagiranye nabo dukora nabi n'abagenzi turi kumwe bavuga bati kandi izina byemera cyane kuko narabibonye mu Burundi nari ndahamaze amezi 2022 nganira n'abategetsi n'uwo nyakubahwa mukuru umunyamahanga premier vice president de la République Gaston Sindimo yarampaye umubonano igihe kimwe arazi ibyo niyumvira cyose yuko ibiganiro bibwirizwa nyamukuru yuko imbera n'imperuka by'ubu Burundi
abarundi icyo kibazo icyo kibazo cy'ahantu ibiganiro byobera mushya na radio turakigaruka ko mukanya ariko nashaka ndabamenyesha ko dufise umunywanyi w'i radio Ijwi rya Amerika afise icyimbere cyangwa ikibazo Jean-Marie mwiriwe neza murafise ikibazo murafise icyumviro
ego nagomba kubaza kuri icyo kibazo bariko baravuga yuko ibiganiro ngo bari bobigira mbega kuba ari twabonye ko iteka 18 babigiriye muri Uganda Entebbe ntacyo batoye kandi burya gukwega ibirenge biraboneka ko Leta nayo nyine ifise mwiyo mvo yo gukwega ibirenge cyangwa cyashevi n'umugwengezo byavuze birafise insiguro mbega iyo umuntu ariko araburana akaca asibye urubanza rubadindira kandi ibintu biba biko birapfa nimba waba warimye ukarima imyumbati cyangwa ukarima ibiharage iyo myumbati irapfira mu ishyamba igihe baba bahagarika iki turaba abanyagihugu bariko barapfa mbe bariko bazira iki mbega ko tubona iteke zitandatu basibye kandi Leta yari yabivuze rega burya umugabo yihindukiza mu kirago yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mu ijambo ko bari bayivuze rega barishikanye kandi barerekanye uko atagushaka kwabo bishya bakora mbega none bazoza kugira ibiganiro abanyagihugu bashyize mbega hoho babona ego bariko bashyigikira bamwe bari hanze abandi bari mu Burundi mugabo umunyagihugu aranyarutse ariko arapfa atacazira tubarize mbega Leta yoyo icyo yumvira yibaza ko ibiganiro byo mu Burundi aribyo bizotora umuti yahibambewe bibuke no n'igihe bari mu ishyamba banyakubaho bibuke ko nabo nyine batabigiriye mu Burundi babigiriye hanze kandi ibiganiro byo mu Burundi iyo bari nka kumwe kwa wa umuhuza batiri umwe yagenda ataca hanobye nabo nyine rero nibarabe nibahabye bashya ubwoba nibaje hamwe baganire batore umuti Burundi bareke abarundi gushira nk'imyigira nkuko abandi bayivuga
reka tukubarize icyo kibazo murakoze reka tukubarize icyo kibazo reka tutangure kuri professeur Paul Nkunzimana muri mu bantu bavuga ko ibiganiro byo mu Burundi ariko icyo kibazo ni kibazo gihambaye cyane rwose kuko hariho n'abanyapolitiki batavuga umwe na Leta bavuga ko umutekano wabo utoba ukingiwe ka hariho ico nico kibazo nyamukuru gihambaye cyane gose kuko turetse kibanza cyo cyaho ivyo biganiro vyo bera hariho nico kindi kibazo caboja muri ivyo biganiro umushya ntahe Jean Marie mu mwishuri ki ku gukwega amaguru nkuko abivuga ivyo biganiro bidatangura kubera ivyo byozo bibiri bihambaye
ego murakoze ubabere ho ho none uvuga yuko zo zitwa biganiro muri boka yuko bizera gutangura ibintu mu kwezi kwindwi muri kwezi kwindwi bo twebwe bo mu gabe tege tuvura nami n'abandi banyamugambi abanyuranye turi kumwe ejo ntabwo twiye tumenya ntuzi ibyo zaje bujumbura izo ari zo abari muri zo ntabwo twamenye n'ubunye bw'itariki yo muri mwaka wa 12 yanseje n'acune zaba ico kimwe twebwe cyo kimenya abantu amishuzi abari bagiye nse babari bo ikanda bari nabari baje cyangwa buje yarusha itariki itaratu zo kwa mbere turimo nabonyeje ituzabane nacyo ituma twese batuti igihambaye cyane muri iki gihugu nuko twemera twese yuko ibiri ko biraba kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze na matati ya politiki kubera ko ari amatati ya politiki rero igihambaye rero nuko twese twicara hamwe kandi abonye batavuga rumwe na leta avuga rumwe na leta bose n'abarundi icyo gituma atabwo n'ubundi leta atamuvunga ashobora kubafata yuko ari abantu cyabasi aho n'abarundi twicare hamwe twese hanyuma nje ndibaza yuko izo navuze haba byose inama yabaye mu kwezi kw'indwi yari kuba yabaye mu kwezi k'umunani mu kwezi kwa cumi na kabiri kuheze yari ku itariki itandatu zo kwa mbere twebwe ibyo byose biraciye amakenga kuko abo bantu ntituzi abari bo nitwebwe ibyo bintu nubwo twe tuvuga mu bwa tekeje tuvuga nta kintu tujye tumenya tukavuga rero yuko ikibazo cy'amahoro ni ikibazo cy'abarundi bose ikibazo cy'abantu kijyanye n'ibintu bibiri nacyo ni twakora tucyakeneye yuko ibyo yuko haba inama nkuru inama kuko mbari igihugu cyose irimo hose imigambwe yose amashengero yose amadini yose nk'uko ndabivuze
amasezika yose reka mushikane Paul Nkunzimana ndabibutse wa munota mugume muri aba ku isaha yanyu mugume muri aba ku isaha kugira ntimurenze umunota umwe reka nje no kumushikana haye Deo Hakizimana mushikana Deo Hakizimana ikibazo cha Jean Marie Mucishura gute igituma ivyo biganiro bidatangura n'iki ndabona Deo telefone yewe itarabaneza reka tubaze mushikana haye Chevino mu gwengezo mu gihe bovuga ko abantu bo mu hari wanyu Senared bamwe bagirizwa ivyaha batoja muri ivyo biganiro abasigaye muri Senared moja mu biganiro
mbanje gusaba akantu gatonya mushiya na Frederico jewe nk'umuvugizi wa Senared nari ngeneye umwanya ukwiye kugira abarundi bumve ibyari byo kuko turiko turaja mu mpari za rusangi kandi muvuze ukuri abarundi bari biteze yuko babumva imvo n'imvano icyatumye ayo mana babiri ataba nicyo gituma kwanza nobanza kugusaba yuko muri kuratumira abanyepolitike uzuramenya ubashiramwo uno munsi n'impande zibiri hari uruhande rumwe rwa leta n'abayishigikiye n'urundi ruhande rwa Senared n'imigambo yose iri muri Senared udushize muri rusangi rero biratera ingorane kuko niduheza ngo twumvikane muri make rero ibiganiro ntivyobera mu gihugu cy'u Burundi kumvo Peter Nkurunziza azi kumvo send left the easy bobo igihe baje mu biganiro bari hehe ni kuki batabazanye mu gihugu hagati niyo ntumbero twe tugira tuti akanya ivyo bintu byagiye mu ngorane akanya abantu bose bubahutse kubwiza Peter ukuri abantu bose bubahutse kudo mu rutoke ingorane turimwo bose baci bacika abansi bose baci bacika abantu bo kwicwa baci baca bacika abantu bo gupfungwa ni ngombwa rero yuko iyo rero urubuga rwa politiki rumaze kurangwa n'inyifato nk'iyo ni ngombwa ko haboneka ikibanza muri ibi bihugu bijya bihugu bihana bitunise n'Uburundi canke bibanyi canke n'ivyakure ni ngombwa ko ibiganiro bibera muri kimwe muri bijya bihugu kugira ibiganiro bitangure neza ingorane saho rero ikibanze yego ingorane ikibanze kwanza aho ibiganiro byobera kuko je uri kurambira ko noja mu Burundi ukambira ko sinduje je mu Burundi ukambira ko nyangoma yoje mu Burundi ukambira ko minani nabandi bose tko tuje mu Burundi n'ukuri kuba ari gushaka kuturoha ibyo abantu akanya rero ibihaga ibiganiro biteza kuba hagati ya leta y'u Burundi na twebwe ni ngombwa ko ibiganiro bibera mu kindi gihugu. Hanyuma rero ingorane dufise no munsi ni iki? Ni ingorane za Peter Nkurunziza ashaka gutora abo baje kuvugana. Si watora nabo bashinga naye nayo mashirahamwe mbuza makungu amaze kubona ko amazi ariko ararenga inkombe yagize ati ibiganiro rinda kuba nibutse ko tuzobana niko abanyagihugu bazokwicwa hariho umukino bariko barakina ko bapita Nkurunziza y'ugukwega iminsi kugira abanyagihugu babandanye bicwa aremere pita Nkurunziza dutangura ibiganiro aho botora hose twe tujayo tukavugana kugira ingorane
mushinganaye Chauvino rekana kwibutse ko mwese ndabaha umunota mwe hanyuma mushoboye gufata ivyimviro vyanyu mukabivuga muri uyu munota umwe navyo nyene biri mu buhinga bwanyu bw'umuvugizi kandi ndazi ko mubishoboye ikindi kibazo na coach ko muza muravugana nawo muri leta hariho ibibazo twebwe babiturengeye ubwacu turagerageza kugira ngo muvugane ariko nibintu bitatuva ko twebwe nashaka rero umpe ijambo mushya na radio imbere gutandukira kuwundi bunywanyu radio ijwi rya Amerika mushya na radio ikintu cokogwa kugira ngo ivyo byo gukwega maguru nkuko mu nywanyi wacu yabisavye Jean Marie vyo va mu nzira niki ikintu cokogwa muri kigiye ko nkuko abarundi bavuga harageze ko ingwara nzo mu Burundi zifatiye kuri politike zitora umuti
reka tubanze tureke gutumwanya kuko kubganje jiwe abo babipfa abinshi n'ukuri jiwe twaravuganye wo tutavuganye imbona nkubone twavuganye n'umwegereye canke amushigikiye cyici nategereye n'uko bwa mbere abarundi n'ukuri barashaka ibiganiro nabo babipfa barabishaka ariko ikitahari n'ugushaka kuguheza ngo bahure nka kujya mu 96 byabaye mu 96 abagwana bavuga ngo genzo tsinda ubona kava ngo tsinda ngo none reka duhigure ku rubuga rwa Gisoda mu nyuma turabwira tuti nta wuzutsinda uwundi byose bizohera mu biganiro tuti kandi nimwatangura kare muzaba mwifashije muzaba mudufashije twese nibyo byabaye nuko arusha yaje n'ubu niko tubwizwa kubabwira nta wuzutsinda uwundi Burundu ngo ahere aherengete ubu uye byose bizohera mu biganiro ubu rero cyo tubwiza kumenya ikibanza giteye ingorane kuganje hariho ibishobora kubera ahariho hose ibiganiro bwiza kubera aho hose abarundi bari na hano mu mahanga hari abarundi babijeje babikunda bwiza kuhabera ha mugabo rero hari ikibazo kibwizwa kubamwe ibiganiro byo kuzana ibibazo nk'ibyo bijanye n'umutekano n'ukuri ndategera yuko umuntu yahunze kubera imvo z'umutekano adashobora kuja mu Burundi muri iki gihe
icyo kibazo turakibandanya ko umuntu ya Nahede wa Kizimana tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika isamyanya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Mohamed Mwiyeneza
Frederic
Mwiriwe neza murafite kibazo murafite cyumviro mu kanya gatoyi cyane gose umuntu umwe
ego manje ukura mutanda kwitiza umwaka mushasha
umwaka mushasha nawe urakoze
ego nabatumire bose bariko bari ngaho bose ndabivuje umwaka mushasha kuko nikita cyambere numvise kwa batumire ego ikunerano yiwanje yakandi bari zibanya kubaho nde banya kubaho ko tubona ibiganiro menga birahengamye none kumande mugwaruka wotumira abgwaruka rumeze gute cyahe mutumira abanyagihugu bameze gute eh cyo ni cyambere
umushya Muhammed ibiganiye bihengamye gute
eh umana cyakuvuga kugwaruka
yego
harugwaruka bisanga rudatumiwe mu biganiye
duga kwijambo
none mwebye mukise ingubi ze ugwaruka kugira rutumire mudufumirwe mu biganiye kandi nkavuga nka leta irabe nihengame na leta nibahengame bahurize hamwe natwe abanyagihugu turonke umutekano atanambaye ikiye kuba ugikutatu kuko natwugaruka tuguma dufa kubera abantu bagwaditera batwica Ibarara kumwe ne bogira boza mu bigano bimeze neza kandi nibahengane bahurize hamwe kandi natebanye byo tugira umutekano mu bigano murakoze.
Murakoze Muhammad Mushenahe Paul Nkunzimana kugira ngo gwarukana gwe nyene rutumwe muri byo biganira kugira ngo Senared kana batavuga rumwe na leta bumvikane kugira ngo umutekano gwaruke mu Burundi hoko guki.
Ego makoze zazose uko umuntu wese anibona ugwaruka ruri mu mugwi faga gihugu kugera miwe urabona ubukene buhari muri iki gihe urabona umutekano muke buhari muri iki gihe urabona ubushomeri buri muri iki gihe nacyo bituma twebwe tuba tuti ibiganiro si by'imigwi ibiri ndabishyiramo kandi kuko abanyarwanda bari bihumbi bitanu n'amajana na mirongo itatu n'abandi bashyize icyo cyumviro kandi bagasobanura gushimangira ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kigamba guhirwe ni ukuvuga yuko ibiganiro bitaguhuza abantu bose kuko nayo bivuze kuva na kare amahoro ni ikibazo cy'igihugu cyose ikibazo cy'imigwi ibiri si ikibazo cy'abantu babiri nacyo bituma umuntu wese afise intererano imigambwe yose iza ikagera irafise intererano amashyirahamwe adafise imigambi yo gufata ubutegetsi harimo n'urwaruka iyo byanditse sosiyete sivile nabo nyine barafisemo ikibanza amadini yose arafise ikibanza muri ibyo biganiro nacyo bituma tuba tuti ni amahoro ashobora kuboneka hariho umugwi cyangwa imigwi ikumiriwe kanatsinda abantu bose imigwi yose irafise abo iserukira kandi ibibazo nk'uko nabivuze ikibazo cy'amahoro ni ikibazo cyerekeye abarundi bose si ikibazo cyerekeye imigwi ibiri bumva rero muri icyo gihe rero iyo banywanyi barenga ibihumbi bitanu bavuga ati tukeneye inama ni ugukoma nuko inama iba yaserukiwe iyo migwi yose abo bantu bose imigambwe yose kandi iyo nama ni ugukoma atari ibintu byo kuvuga ngo bizokuranga amezi abiri cyangwa amezi atandatu inama itangura ni inama ni ugukoma nyine ikora uwo munsi ikazoheza nk'uko ifashe inkingo zo kugarukana amahoro muri iki gihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise ubutumwa bw'abatwandikiye ngaha. Melchior Nsabimana agira ati ibiganiro vyobera i Burundi kuko naho boja hanze bamaze kumvikana bogaruka mu Burundi nta kuhatinya rero kurya canke urya ubunwa atamahoro arasaba inzego uwumva ko atagira amahoro arasaba inzego speciale zizo mucungera ibukarwasa ntiyacungerewe bikagenda neza. Gerard Nizigimana nawe ati ibiganiro vyobera hanze Burundi kugira ngo abashamirane bose bavyitabe ico tuma abatavuga rumwe na leta bose barahunze icatumye abatavuga rumwe na leta bose barahunze nico gituma ibiganiro byobera hanze araduhana imiro yiwe kugira ngo tumuhamagare mu kanya turashobora kumuhamagara ariko ibyiyumviro byiwe asana n'uwabishikirije mushigana hesho vino mu gwengezo nashaka namwe ndabahe kanya gatoyi ku bwanyu mwihweje ibintu muyaga mu runani murimwo ikintu mubona cokorwa kugira ngo ivyo biganiro bitangure n'iki
nkundire subira inyuma gatonya ntituriko turasigura uburemere bw'umugambwe Paul Nkunzimana ndamuzi turazinanyi ndazi uburemere bw'umugambwe wiwe ntiyaje rero kugira tutasigura uburemere bw'umugambwe wiwe kuko yakoranyije abanywanyi ibihumbi bitanu ibyo ntacyo bimaze ntacyo bivuze na nicyo bitungura kuri iki kiganiro turiko nicyo gituma rero ngirwa ko ngira nti twebwe turakeneye ibiganiro Peter Nkurunziza ntakeneye ibiganiro mu kudakenera ibiganiro nuko abifisemo inyungu kuko biragaragara kuko umengo hari ikintu atarashikako ahubwo yuko botenyenya agishike ko hanyuma aheze ari mu biganiro ivyo bisigura iki bisigura yuko kubwiwe ivyo biganiro bidashoboka hagati yawe na Senared nkunda kubigaruka ku ivyo bintu kandi umuntu w'umutima w'umurundi wifata nkama nta Peter Nkurunziza twe tuzokwemera ko aja mu biganiro bimuhuza na Gaston Sindimwo ntibikunda n'ibyo bari biganiro nta Peter Nkurunziza tuzokwemera ko aja mu biganiro bimuhuza na Gwasa
nibizo bari biganiro
mugabo hariho hariho yindi migambwe
tarumwe na
leta mushya na ishavino
abarundi baratuzu bwenge amakungu arazu bwenge biragaragara yuko ibiganiro bikeneye kuba hagati ya Peter Nkurunziza na Senarede ni Senarede mbega none ga Federico hamwe Peter Nkurunziza yonana akanga kuri ibyo biganiro atabijamwo akarayira karengwa mbega mbega inyifato twoca dufata yoba ari iyihe inyifato makungu yoca fata yoba ari iyihe inyifato wewe nyene Federico ufata yoba ari iyihe kuko biragaragara ko Peter atazoza mu biganiro ashaka yuko aterisha abarundi baje mu ishamba nkuko yabyivugiye ati jewe mu gihe nazo ndabona yuko hafashwe ikomine nimwe nazo je mu biganiro nibyo ashaka ivyo nituzofata bimwemereye dushaka ko yemera ibiganiro twese twipfuza abarundi bipfuza nawe sinzi n'ukuri n'ukuri uko abone ibintu sinzi n'ukuri kwa fise
n'abantu
tugira tuti ni hibwe rero ibyo bintu hamwe Peter Nkurunziza atokwemera kugirana ibiganiro na n'abatavuga rumwe nawe bizogenda gute naho
twakubutse gushya na Chavino kubutse ko leta y'urundi yoyo Chavino ivuga ko ibiganiro bishobora kubandanya yarusha ariko ivyo biganiro bikaba biganiro bizokunganira ibindi biganiro bikomeye bavuga ko bizohuza abarundi reka turafise uwundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Neo Musiza mwiriwe neza
ndiyano
mwiriwe neza murafite icyumviro murafite ikibazo
yego ndafite icyumviro mwe ntangiye kuramutsa abo batumire muri kumwe
ndarakumva nduga ku ijambo
ikibazo cyambere nakibaza umuvugizi wa Senared mbega mureko mukore iki kugira ngo bitonde amahoro agaragare mu Burundi cyane mureko mukore iki kugira ngo mubwire umuhuza muri ibyo biganiro abitanguje vuba kuko uko biteba bigaragara yuko umutekano mu gihugu ushishikara guhungabana bigaragara ko mu gihugu iyo amahoro atayariho ibintu biguma bimera nabi urabye nk'igihugu cy'amadolari y'iwanyu mu Burundi ubu asigaye avunzwe miliyoni 2,015 kandi igihe mu kwa kane hatari bwagere ngo hatangure kuba umudumbanyo mu gihugu igihumbi cy'amadolari cyabonjwa umuriyoni n'ibihumbi 700 ibindi bigaragaza kumera nabi kandi abagira ingorane na bene gihugu kuko ari bato bato rero nibareke leta nireke kudadaza abo baganira bareke kudadaza bahurize kuri kimwe ndetse kandi biragaragara yuko mu nama mu biganiro byabereye muri Uganda hariho abanyamigambo cyangwa amashyirahamwe yashyishikaye kuvuga yuko atatumiwe gusaba ko bo batumira bose kugira ngo bikunde ntihagire umuntu wagira urwitwazo ibiganiro byatanzwe cyangwa ngo yarakumiriwe mugabo bikunde baganire hanyuma bazana amahoro arama mu gihugu cyacu kuko abene gihugu bato batubwiye dushyigikira ingorane
murakoze mushya nahe Musiza nashaka imbere yuko duha ijambo mushya nahe Chavino yishyire kuri ico kibazo mubaje niba afise uburyo bwo kugira ngo bahimirize umuhuza atanguze ibiganiro vuba nashaka umushinga na Hedeo agira icavuze mbega umushinga na Hedeo hariho umurwi muri iyo mirwi yose haba batavuga rumwe na leta canke leta y'u Burundi hari abashobora guhimiriza umuhuza kugira ngo yihutishe ibiganiro
ndiko ndaraba ku bintu byifashe muri kino kiringo uwo mugwi ntawuriho ntawufise igitsure gikwiye kugira ngo ategereze aba bashamiranye kugira ibyo babwiza gukora kugira ngo Burundi buronke agahengwa ikiriho nuko bose bogira gushaka hanyuma bakubahana mugabo mu nyuma umwe wese akatubwira ingene agomba kuba igihugu cy'amavukiro yatwereka inyina gikunda mu gushyira imbere amahoro n'ikintu gibwiza kuyagarukana jewe hanje nagomba kubavunira kaguhe aba nabari ako kagohe n'akahe nuko abo bavuga yuko ari migwi ibiri ishamiranye nje ndabasabye babaze ingene igihugu kimeze ubuye zinagitembereyemo n'ukuri hariho leta n'abayishyigikiye hariho n'abagwanya leta n'ababashyigikiye muri Senared mugabo hariho abandi ibihumbi n'ibihumbi batavuga badafise aho bavugira bumiwe bakubwira bati mungu waje ntumvigire tutware kuko ntidufise aho tuvugira ni cyane cyane abo bajene bariko baravuga ugwaruka hariho abenshi bahura babonana bavugana uwo barondera yo baronga mugabo kwatagusha niba batagushaka kuriho nibazo baronga ariko babashatse bo babona rero nibabanze kubikane kuko ninye nikiguki aho kigeze no munsi nkumbure yabo ndiko ndababwira wari kubarondera mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa gatandatu kumwakweze ntiyari kubabona mugabo ubu bariho hari habavuga bati twe duhagaze hate tugazariya uyu turi kumwe urya ntituri kumwe
ego munshi ntahe eshovine mukanya muraza kwishura ikibazo cabajijwe na Neo Musiza ariko nashaka tubanze tusabe na Jean-Marie agire icashikirije Jean-Marie muri neza Jean-Marie muratwumva murafite ikibazo murafite icyumviro
nagomba kubanza kubashimira kuko kajye mu mpaye ko kuyagana n'icyo cy'America
yego
urabona twumva ibintu bavuga aho bategetsi barongese na rede n'abategetsi bacu mugabo benga n'ubwo gukinisha ubuzima bw'abanyagihugu twebwe imivu bitiragowe inzagomba yica abanyagihugu mbibamare aho simvuze rero ibyerekeye ibiziga tugezeho hino kera cya mbere na mbere nosaba imbere y'uko nsaba ibindi byose nibabanze bakure mu nzira ibyo bintu bibanze bihere hamwe umuntu yiyumva ko ari mu gihugu cyiwe
ego urakoze mushyana Jean-Marie mushyana he shovino mugwengezo ikibazo ubwa mbere na mbere cyabajijwe na Neo Musiza avuga ko mbega ababaza niba mufise uburyo bwo guhimiriza kwiganiro bitangura mu maguru masha mukanya gatoyi cyane gose kuko murashobora guca mwishura ikibazo cha Jean-Marie arega reka bafise uruhara bose mu biganiro vya Burundi mu bibazo vya Burundi abanyapolitike abatavuga mwe na leta n'abamuri leta ko bakinisha ubuzima bwa nyagihugu duga kwijambo
ego mugabo imbere yo ngaho nashaka nishure Mohamed ku kibazo yabajije cy'ugaruka genda mushigikiye cyane kurya abakenyezi basirukiwe muri kiya gikorwa cyo gutanguza ibikorwa ibiganiro n'ugaruka gusirukirwa icyo ndagishigikiye kandi ngiye kukigira ko intumbero kugira muri Senarede icyo kintu tubishigikire kandi dusabe abahuza yuko boshiramwo ubwo rwego muri izo biganiro ikindi nuko twebwe ntako tudakora kugira twumvishe abajejwe kumvisha barundi abajejwe kuduhuza nk'abarundi bumve ko ico gikogwa cihutirwa bumve ko ukuntu turiko turakwega ibirenge niko n'abanyagihugu bicwa nta nyungu dufise nimwe yuko twokoga ibirenge cyanke bo bajejwe kumvikanisha abarundi bakoga ibirenge turamaze iminsi dufise abantu bari ku baramwumvisha yuko bokora uko bashobora kugira ibiganiro bitangure turamaze iminsi kandi hariya mu mwishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika turumika abantu kugira babumvishe neza yuko ibiganiro bikenewe ko ataye n'inzira ikibazo cy'u Burundi kizocamo atari ibiganiro vyo bizoshika ku ntumbero n'ingingo zotuma umutekano iwacu ugaruka
reka
ndetse n'izindi nzego turiko turazirondera kugira tuzisabe ko zogira uruhara kugira ibiganiro bitangura ama rero hari ikibazo cyabajijwe muri unye mwebwe muri mu maki ntacyo mwokora kugira ibiganiro bitangure hari uwo umuntu yabajije kwico kibazo twe ntanzitizi wacu muri Senarede ntanzitizi twebwe n'ukuri tumaze imyaka myinshi gose dusaba ko ibiganiro ibyo biganiro bitangwa twe ntanzitizi dushaka yuko amategeko yubahirizwa mu gihugu cyacu dushaka yuko amasezerano ya Arusha yubahirizwa dushaka yuko umutekano ubuzima bw'abanyagihugu n'ukuri tuzohaba dusanga yuko ku miliyoni 10 twariko dusigaranye nka miliyoni 6 ni hakogwe uburyo bwose bushoboka kugira umutekano w'abanyagihugu ubahirizwe ntagi umunyagi umwe asubira kwicwa nivyo twe dusaba
dushimire Paul Nkuzimana Jean-Marie yavuze ikibazo gihambaye cyane gose ko abanyapolitike bose ku mpande zose bariko bakinesha ubuzima bw'abanyagihugu ivyo mubivuga kwiye
ego murakoze yo ivuga ko bwa mbere nuko nabo yuko abantu babi mu migwi cyangwa mu migambi itandukanye iyo tuvuga yuko hari ibintu byo gukinisha no kuraba nyirango abantu abari bo kuko nk'uko tusebye ujya mu mugwi nanone nashaka no kumenya imikoresha yuko ndoso bidavuga yuko ngo twazina ego twazina iyo cyo cyavuga abantu 5000 n'amajana 3 n'abantu ndiko ndavuga pete nabantu bagize umukono kugwandiko kuva mu kwezi kwa itariki 2020 wa kane umwaka uheze dusaba amahoro no menyesha yuko no muri abo bagize umukono kuri ubu wandiko usagiye conference d'urgence n'abantu kokoma abanywanyi ba IPD zikamiranga barimwo ubwo wandiko rero wasinywe n'abanywanyi b'imigambo itari mike n'aba IPD zikamiranga barimo kandi no menyesha yuko n'ubwo wandiko twarushikije abarongoye IPD zikamiranga ngaho Bujumbura
ego me mushyana
ubu bareho ikirere cyane nuko nuko namwe ngo kufana kandi izo zo kuvuga yuko ari ibintu zo gukemisha ubuzima bw'abanyagihugu yego ibyo biriho biriho kuba yuko twe dusabe ko conference d'urgence iba yatanguye kuva ukwezi kwindera kwezi kwa kane umwaka uheze ni ukuvuga kuva icyo gihe gushyira runo munsi nibyo abo bantu basinye urwandiko baguma basaba
ico nikibazo turiko turabandanya kandi kwiheza mushya ntahe Paul Nkunzimana ego me erika tubasabire n'ubundi butumwa bw'abanywanyi wa radio ijwi rya Amerika bariko baraturungikira Thierry Kwizera agira ati aho kuganira siho hotera ikibazo igihambaye nuko boganira ku neza barundi n'uburundi ntihagire abitwaza ibi nabirya kugira ibiganiro ntibibe niho tuzoronka amahoro bataronse ivyo bitwaza umuce nahe ndashimiye nawe wa Yesu muri miro agira ati jewe mbona biganiro zobera muri Tanzania kugira abifitaniye amatati bisange mu mutekano tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda turiko tuvuga cyane cyane ku ntambamyi zatumye ibiganiro by'abarundi bisibishwa kabiri ubwa mbere na mbere kwigenekezo ya gatandatu cy'ukwezi kwa mbere ikano kwigenekezo ya 15 cy'ukwezi kwa mbere no kuvuga uyu munsi turafise wundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Chris miriwe neza
muriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ubwambe ndifuza kubaza hanyuma ngiye n'icyo nterereye ndamukirize banye n'icyubahiro ngaho abacumire
barakumva
ubwambe hatarera kuri nyakubaho shotinyo bavuga bati igihe cyose leta n'intambara ahubwo nabo nyine iyo senarede barebe ihari hari n'inzitizi nabo nyine bashaka gushyigikirana harimo abakora bari mu makosa bagaca bashaka kuba solidaire bagene solidarite negative barebe abagirwa n'amakosa abantu bahati data ibyo ntambara ntibaze begere leta abakiri imanza abetwe bete hanyuma bahite bace mu biganiro hanyuma akandi kantu nashaka kugusaba munyamakuru kujya mwama mwabikoreye mukakujyana abatumire mu batuma nk'abatumire bake uzotubonera umunyamakuru yitwa Domitira Kirambo kuri RPA mugende mudutohoreze n'ubundi muntu mwaba bantu birirwa bica abantu barasa abapolisi n'abasirikare muhigemo n'umwe mu telefoni tumubaza abarundi kuko turaroshe hanyuma nkavuga nti leta ibeze mu mutego kuko yoba iri kitugerageza abanyagihugu twebwe bacobo bacu hamwe yoza kuganira n'abantu abo abagirijwe ibi na biriya kugira batohane za iminite ubucamanza ntibukore twaburiye byinshi n'ibi bintu biheruka mu Burundi amamodoka iriki babiganirire hiyo hanyuma tute tubona bose bata bagwana mu nda atanu washumbushijwe atawagize iki havuga nti leta yirinde kigiye kujogwa mwo mutego kuganira nabyo abarundi barayamaze hajya ijambo n'ikindi baganire kuko muri senarede havugana haba senarede haba leta intambamikire gicyo bari kwitumisha ubuzima bw'abarundi kuko ndebobo ko bashyira abandi imbere basanga aha reka mbe mwaba bana bapfuye adahari uwo kwasho binyo usangamo hari umwana wa w'umutegetsi runaka ko bashyiramo abana ndabasezere kuko usanga mbuze nabi munyamakuru kuko turashabwiye aba bantu
batubuza
amahoro ingwano nta myaka myinshi yeze tuyibonye ntayo dushaka mu banyepolitike birinde bose
Urakoze Chris, reka dusabe abashinzwe wishure mu kanya gato cyane rwose nk'amasogonda nka 40 murabe ku masaha yanyu ku kibazo cyo mumenyesha makuru musaba ko twamutumira tuzogerageza tuzorondera aho yo bari turabe ko tuzomutumira ni yemera naho tumuzana ngaha muri iki kiganiro nashaka rero mushiga ntahe Chauvin mu gice muvuze aho bahari intambamye reka gushigikiranira mu bategetsi bari muri uyo muhari hari ha bategetsi barondegwa n'ubutegetsi ubutungane bo banza kurengukishwa nkuko umushya ntahe kwisa bivuza mu kanya gato amasogona 40
je numva bintwengeje cyane ibyo bintu uwo mu munywanyi w'iyo radio wi radio yacu ijwi rya Amerika nibaza ko ataratekera na gatonya yuko ibihe turimo bya politiki byatumye ubutegetsi buca bushaka gusimbira kuba wese yubahuka kubwereka ibitameze neza kuduma ku rutoke kutameze neza nicyo gituma rero nige mitahi yose muva ni mitahi ituruka kuri ico kintu cuko ukuwa utaka kubwiza ukura kaguhanura atashi kumwasi gwacushaka kumushira mu vuto canke kumwica bibuke yuko ibihe turimo babiciyemo ahubwo twebwe tu nituvuga rumwe nabo inkota yacu ni politike ni ijambo turiko ni ijambo igikoresho dufise nuko kuri turiko turakoresha uko kuri gahije gukingira umunyagihugu yubahirizwe avuze ati mega umugwengezo ari hehe jewe nibaza ko mubagize imyerekano ndimwo mwayitanguje ndimwo sinahengeshanje kwerekana Peter Nkurunziza yuko atohirahira ngo afate ikiringo cya gatatu narabikoze kandi n'ubu zovyemanga nicyo gituma ngira nti iwacu ntanzitizi inzitizi ziri ku rundi ruhande inzitizi ziri kuri Peter Nkurunziza ambonamwe jewe
Mushyana Chauvin nashaka duhakanya abandi turi kumwe ariko imbere yaho turafite ubundi munywanyi radio ijwi ya Amerika umunywanyi wacu Kwizeyimana amwiriwe neza
miriwe
murafite akabazo
turafite akabazo twagomba kubaza batumire
yego
bwa mbere bwo twagira mbebwe tubashimire mwagerageje kugira kubahuza katumvishe kuri mwatunganye ikiganiro mwagerageje kuba hagati ntagira uwiharitse ijambo
murakoze
hamaho nkaca mbaza ntangure kubaza Jovino arimo aravugira sinarede
yego
nagenda mubaze mbega wewe nko nka sinarede avugira inyungu canke inyungu navuga inyungu abona mu kugerageza novuga mu kugerageza ko mumvuge ni mudamwumviza imenga rano yagerageje kumenga rano imaragumisha ibintu abona mu kunana kwiwe nuko rwete yo 18 hama abanyagihugu atacu bagira bakabandanya basika ubuzima bwa mu ibi bintu ni yihe
yego me
hama nkacambatu wo nawe Paul Nkunzimana sinzi ko ari Paul Nkunzimana mba ntihende nawe nagira ndamubaze wewe ko yagiye ubuntu akaba kiri ngaha mu Burundi nimba ari ngaha mu Burundi nyene akaba atagize atahunze wewe ikintu abona yohanura nka leta canke sinarede ariko atahengamiye ahantu na hamwe kugira ngo kuneza y'igihugu kugira ngo igihugu abanyagihugu muri rusangi cyonka amahoro ariko ataravye ngo nkunzi ngo leta yombona neza canke sinarede yombona nabi urabona ari iyi
urakoze reka ndabakanya kugira ngo bishure ibyo bibazo nashaka dutangure kumushyira nahe Paul Nkunzimana atangura ikibazo cha Chris kibaza niba hari abategetsi bo muhari sinarede bubanza kurenguka imbere y'ubutungane hanyuma acaje kuri ico kibazo mushi uce wishura ni ikintu mwohanura leta y'u Burundi hamwe nabatavuga rumwe nayo bo muri sinarede mukanye gato y'ivyo bibazo bibiri mushi na Paul ndazi ko muzi uhinga bwanyu kukwigisha murazi ko mushura ku duha majambo make cyane gose kuri mukishura kuri ivyo bibazo bibiri
yego naho bitoroshye murona ndagerageza ubwa mbere hoho aho twe duhagaze nuko umuntu wari wese arafise ivyuziro cyiwe kandi ivyuziro ziwe ni uburenganzira afise kucikiza ivyuziro afise ibisabwa byose nacyo bituma rero twebwe tuba tuti ubwa mbere hoho tubona yuko uyu cyanjye uriya ari ushyigikiye ngo manda ya gatatu udashyigikiye manda ya gatatu uwo ari we wese icyumviro cya politiki nacyo bituma rero tuvuga yuko mu gihe bigenze uko atamuriye gukurikiranwa kubera ibyumviro bye za politiki harimo n'ikinyake ibi byerekeye imyerekano twebwe turashyigikiye imyerekano imyerekano umuntu ashyigikiye agashyikiriza ibyumviro byiwe atamuntu umwe amuriye urwara n'ahandi
amasogonda mirongo ibiri impanuro mushya nahe ego mereka tubaze n'umushya nahe Deo Hakizimana Deo Hakizimana mu Burundi hari ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe aho Leta y'u Burundi ivuga ko hariho abo muri Senarede batotumirwa mu gihe Senarede ivuga ko ari abantu bose ikabiyamirije ikiringo cya gatatu baronderwa ku bwanyu mushanade hariho abantu bo muri uyu muhari bubanza kurengukishwa kugira ngo ibyo biganiro bitangure nk'uko bivugwa umunota umwe
uko wampaye akanya gato n'umunsi ibyo bintu nayo ndabyumvira kuko twarabiganiye abantu benshi umwaka n'igice arivyo ndiko ndiyumvira ndiko ndatohoza hariya mu Burundi je nibaza yuko hariho kwa gushakana mye mvuga hakaba hari kubahana hakaba no gukunda igihugu cyane cyane abantu bose bagategera abo bantu bavuga bati muri ko murakinisha abanyagihugu nk'abavuga bati uno munsi nashinze umuhari gukugwana abo bose nibaza yuko hakwiye kumviriza ako kamo babatera ati reka kudukinisha kuko nitwe dusigara kukuruhuga ngarutse rero kuri icyo kibazo ubagije cyerekeye
ihute amasogonda make gahe ijambo rya nyuma mushana ijambo
ryo ariko banze mpeze n'ukuri ndabigusaba
nabisaha kandi karagiye
ubutungane bujana n'umutekano bujana n'amahoro bikenewe harashobora no kuba general kugira ngo igihugu giteka
ego me Chevino ijambo rigwawe nawe mu ishure ikibazo cabaje n'umushya nawe kwizeye imana ikibazo kivuga niba mu muhari wanyu hari abantu borengukishwa
banje kugushigikira icyo kintu cyatazwe na Paul Ngunzimana nta muntu akwiye gukurikiranwa ngo nuko kubera ibyumviro byiwe ayo no makosha mu demokrasi mu bisanzwe kandi uye nta kindi turiko turazira atari icyo kintu cy'uko twashoboye guserura ibyumviro turerekana aho duhagaze ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu mu nyuma yo turaheza turakurikiranwa twere ku ruhande rwacu nta nzitizi nta ntambamye intambamye ku ruhande rwa leta n'ubu nyene ibiganiro byotangwa tojayo hose ku isi nzima kiretse mu Burundi ndakwibutse Frederico yuko hari urutonde rw'abantu 10 bateza kwicwa wasohotse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 abantu 10 bateza kwicwa aho bazo boneka hose
aha niho kandi mushana he Chevino akanya karatujanye nashaka kubashimira cyane gose ku kanya mwatoye mukaba mwashoboye kwishura ibazo by'abanyamanyu radio ijwi ry'America turagushimiye nawe mushana he Deo Hakizimana akanya nkuko mwabonye kabaye gato cyane gose turabashimiye ku ruhamwa mwagize turabashimiye nawe Professor Paul Nkuzimana ku byumviro kandi ibibazo mwashoboye kwishura by'abanyamanyu bacu radio ijwi ry'America turashimiye engineer yadufashe mu ngiyabwizoma hamwe na Fatukarara ya tutunganije ibiganiro byose mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.